Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi ya mukiya Rwanda. Muri beneza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na Frederic Nkundikije. Mu Burundi mutumira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu Ijwi ya Amerika. Ikaze makuru yacu yo kuri isaha. Muri Republika ya Demokrasia ya Kongo abavuze ababo mu myerekano yabaye ku munsi wa gatatu urangiye mu gisagara ca Goma basaba utungane guhana abasirikare n'abapolisi bishe abantu muri iyo myerekano.
Umugabo wanjye ni umumotari, bamwishe ahetse abakiriya bajyanye indosho. Ubwo yarageze imbere hariya bamukubita amasasu, we nawe yarahetse bose barapfa. Ubu byanyobeye, sigaye ndi umupfakazi, abana nabo babaye imfubyi.
Ayo ni amajambo y'umwe mu babuze ababo muri ico gisagara ca Goma. Intumwa z'abayobora amashirahamwe atandukanye, ishirahamwe mpuzamakungu n'uyu muntu arakivu yo muraruko muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo, zagende impunzi mu kampi ya Burengo, Kanyarucinya, Kahembe na Kibati mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu. Runani rukomeye rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Gabon, Alternative Alternance 2023, kuri uyu munsi wa gatanu wahamagariye amakungu kumvisha abasirikare batembagaje perezida Ali Bongo muri indwi gusubiza ubutegetsi abasivile. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Antonio Guterres kuri uyu wa gatanu yagabishije avuga ko amakudeta y'abasirikare muri Afurika atari yo nyishu ibibazo byo muri Afurika. Reka aya makuru tuyatangurire kuyavugwa hirya no hino ku isi. Urunani rukomeye rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Gabon, Alternance 2023, Alternance 2023, kuri uyu munsi wa gatanu rwahamagariye amakungu kumvisha abasirikare batembagaje perezida Ali Bongo muri indwi gusubiza ubutegetsi abasivile. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Jeni Mukanguzi.
Abofisiye mu gisirikare bafashe ubutegetsi muri kudeta kuwa gatatu, iminota mike nyuma yuko bitangajwe ko Bongo yabonye 2/3 by'amajwi biba iherezo ry'ubuyobozi bw'umuryango we nyuma y'imyaka hafi 60. Bamufungishije ijisho iwe mu rugo kandi bashyizeho Generali Brice Oligui Nguema ku buyobozi bw'inzibacyuho. Iyi kudeta ya munani muri Afurika mu myaka itatu yatumye abantu bagaragaza ibyishimo mu mihanda y'umurwa mukuru Libreville. Cyakora batavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko aribo batsinze amatora kwa gatandatu banze ibyayavuyemo. Alexandra Panga, umuvugizi wa Alternance 2023, yabwiye BBC ati: "Twishimiye ko Ali Bongo yakuweho, ariko twizeye ko umuryango mpuzamahanga uzahaguruka ukajya ku ruhande rwa Repubulika n'ubuyobozi bugendera kuri demokarasi muri Gabon, usaba igisirikare gusubiza ubutegetsi abasivile." Yanavuze ko umugambi wabo basirikare wo kwimika Nguema nk'umukuru w'igihugu ari ikintu kitumvikana. Bongo yatowe mu 2009 asimbuye se wari wagiye ku butegetsi mu 1967. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko uyu muryango ntacyo wakoze kigaragara mu gusangira ubukungu bwa Gabon ku mutungo. Bavuga ko 2/3 bya miliyoni 2,300,000 by'abaturage b'igihugu babayeho mu bukene.
Tukivuga ku vyerekeye makudeta, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Antonio Guterres kuri uyu munsi wa gatanu yagabishije avuga ko amakudeta y'igisirikare atari yo nyishu y'ibibazo muri Afurika. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidele Nyongabo.
Antonio Guterres yabitangaje inyuma y'amakudeta atari make ariko aba ku mugabane wa Afurika. Yavuze ko ibihugu bitari bike ku mugabane wa Afurika bifise ibibazo bikomeye by'ubuyobozi, ko yamara leta za gisirikare atari yo nyishu. Guterres yatangaje ko leta za gisirikare zituma ibintu bimera nabi kurushiriza. Yasabye ibihugu byose kwihutira gushyiraho inzego za demokrasi zizigiwe n'intwaro zisunga amategeko. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Antonio Guterres yatangaje ko amashyirahamwe mpuzamakungu n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika yotegerezwa gukomezwa mu ntumbero yo gukomeza amahoro, umutekano na demokrasi ku mugabane wa Afurika. Yavuze ko hakwiye gushyirwaho uburyo butuma Abanyafurika batorera inyishu impamvu zituma haba umutekano muke n'iterambere ritaba. Antonio Guterres yatangaje ko iterambere ari wo mugambi washimikirwa ko kugira amahoro n'umutekano biboneke ku mugabane wa Afrika ivyatangajwe na Guterres bibaye inyuma ya kudeta yabaye mu gihugu ca Gabon ku munsi wa gatatu w'indwi yabaye kudeta igira yindwi ku mugabane wa Afrika kuva mu mwaka w'2020 kudeta yeruka kuba imbere y'iyo muri Gabon ni yabaye muri Niger mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka aho igisirikare catembagaje president Mohamed Bazoum.
Urakoze Fidel umugambwe ukomeye utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Zimbabwe watunganije imyiyerekano mu gihugu hose kuri uyu wa gatanu unasaba ko amatora uvuga ko yibwe agaha perezida Emerson Mnangagwa ikiringo cya kabiri ku buyobozi yosubirwamwo. Ni inkuru dushikiriza n'ubundi na mugenzi wacu Jeni Mukanguse.
Ishyaka Citizens Coalition for Change CCC ribisabye nyuma y'umunsi umwe Mnangagwa avuze ko amajwi yemewe kandi aburira ko ashobora kuba igikorwa cyo guhiga uwo ari we wese uzateza akajagari. Yagize ati, ndaburira umuntu uwo ari we wese washaka kuzana akajagari muri iki gihugu turiteguye. Yakomeje agira ati, uzigisha urwango wese azabibazwa, gereza zacu ntabwo zuzuye. Komisiyo y'amatora mu ijoro ryo kuwa gatandatu yavuze ko Mnangagwa yabashije kugeza muri 53% by'amajwi asigiye umuyobozi wa CCC Nelson Chamisa umwanya wa kabiri na 44% by'amajwi. Ishyaka rya Mnangagwa riri ku buyobozi za NUPF ryatangarijwe insinzi mu matora y'abadepite ariko ryabuzeho gato ngo rigire ubwiganze bwa 23% bikenewe mu guhindura itegeko nshinga. Abasesengura ibintu bibajije icyatuma amajwi yavuye mu matora yizerwa aho yaranzwe n'itabwa muri yombi ry'abagenzuzi b'amatora. Za NUPF yavuze ko nta kintu kidasanzwe cyabayemo kandi Mnangagwa yashishikarije uwo ari we wese waba afite icyo yinubira kujya mu nkiko. CCC yashinje ZANU-PF kubudizamo amatora mu turere ibiro byayo biherereyemo ariko kugeza ubu nta kirego yari yatanga. Kuri uyu wa gatanu yahamagariye imyigaragambyo mu ntara icumi za Zimbabwe kandi yasabye impirimbanyi gutangiza igikorwa ku mbuga nkoranyambaga cyo gusangira ibimenyetso ku bintu bidahwitse byabaye mu itora.
Sentare muri Zambia yarekuye abanyamisiri batanu n'umunyazambia umwe nyuma yuko abashikiza manza bahagaritse ibirego byo gusuma urusaku bagirijwe mu ndwi zitatu ziheze igihe bashika mu gihugu mu ndege y'umuntu ku giti ciwe bafise inkoho amasase n'inzahabu za magendo. Iyo ni inkuru rero dushikirizwa na mugenzi wacu Jeni Mukanguse n'ubundi.
Babiri muri abo banyamisiri bashobora kongera gufatwa ku byaha bitavuzwe ariko bifite uburemere buke ku byo bashinjwaga. Bashobora kandi kurekurwa batanze ingurane nk'uko byavuzwe na Komisiyo ya Zambia ishinzwe kurwanya ibiyobyabwenge. Abanyazambia batanu bandi ntabwo barekuwe kandi bazajyanwa mu rukiko rukuru ku byaha byo kwinjira mu bice bibujijwe by'ikibuga cy'indege nk'uko umucamanza mukuru yabivuze. Abagabo 11 ku wa mbere bashinjwe n'urukiko mu rwa mukuru Lusaka mu rubanza rwateye rubanda matsiko mu bihugu byombi Misiri na Zambia. Ikigo cya Zambia gishinzwe kurwanya ibiyobyabwenge mu byo cyabonye mu ndege kivuga ko harimo miliyoni 5 n'ibihumbi 700 by'amadolari mu makashi, imbunda za pistole 5, amasasu na kilogarama zigera mu 127 zibyakekwaga kuba zahabu baje gusanga atariyo. Ibyo byabonetse basaka indege ku itariki ya 13 y'ukwezi gushize kwa 8. Umushinjacyaha ntiyavuze impamvu ibirego byahagaritswe. Cyakora umwe mu banyamisiri barekuwe yabwiye abanyamakuru hanze y'urukiko ati, iki si igihe cyo kugira icyo umuntu yavuga, twari tubizi guhera ku munsi wa mbere ko turabere. Abashinzwe umutekano babiri ba Misiri bavuze ko indege yafatiwe muri Zambia yari yasatswe n'abayobozi mbere yo guhaguruka i Cairo, ariko ko umwe mu banyamisiri bafashwe yabashije kurira indege n'ibikapu bitigeze bisakwa, ubu birimo gukorwa iperereza.
Turabashimiye bagenzi bacu baje kudushikiriza aya makuru. Tubibutse kandi ko aya makuru yose avugwa hirya no hino ku isi mushobora kuyasanga kuri website wa Kaburungu, radio yacu wa kaburungu.com, adrese yacu YouTube, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya rero turerekeza mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Y Reka makuru tuyahere muri Republika ya Demokrasi ya Kongo aho ababuze ababo mu myiyerekano yabaye ku munsi wa gatatu urangiye mu gisagara ca Goma basaba ubutungane guhana abasirikare n'abapolisi bishe abantu muri iyo myiyerekano ni inkuru ya Jimmy Shuka na Bakomera.
Ibi babivuze kuri uyu wa gatanu umunsi umwe gusa nyuma yuko habayeho imyigaragambyo yahitanye abantu 43 abandi 57 bagakomereka mu mujyi wa Goma kuwa gatatu ushize. Abavuganye n'ijwi rya Amerika bagwiriyemo abagore bagaragaza agahinda batewe no kuba babo baraguye muri imyigaragambyo. Abenshi muri bo bemeje ko ababo barashwe n'ingabo za leta zifatanyije na polisi y'igihugu ubwo yageragezaga gukumira imyigaragambyo mu gitondo kare. Umwe muri bo ni Madamu Rebecca Sifa Paluku, umugore w'imyaka 27, tumusanzwe mu rugo ahazwi nka Nyabushongo muri komine ya Karisimbi. Avuga ko umugabo we wari umumotari yarashwe n'abashinzwe umutekano ubwo yaratwaye abagenzi.
Umugabo wanjye ni umumotari bamwishe ahetse abakiriya bajyanye indosho. Ubwo yarageze imbere hariya bamukubita amasasu, we nawe yarahetse bose barapfa. Ubu byanyobeye, sigaye ndi umupfakazi, abana nabo babaye imfubyi kandi ntabwo barakura.
Mugahinda kenshi uyu arasaba ko abakoze ubwo bwicanyi bashyikirizwa ubutabera bakaryozwa ubugome bakoreye abakongomani.
Ndasaba ubuyobozi budufashe rwose kuko ntabwo twumva ukuntu abantu bakicwa nk'inyamaswa bica abaturage aho kugira ngo bajye kurwana n'imitwe yitwaje intwaro barimo kwica abaturage. Nibadufashe rwose.
Mu masaha ya mu gitondo kuri wa gatanu abagize itorero rya Wazalendo bahuriye ku cyicaro gikuru cy'itorero aha barimo bakusanya ibisigarizwa by'urwo rusengero dore ko rwatwitswe n'abashinzwe umutekano mu myigaragambyo. Abagize itorero nibo bari bateguye imyigaragambyo yo kwamagana ingabo zawo ni muri Kongo ndetse n'iz'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yase. Aha hari hateraniye imbaga y'abayoboke b'itorero. Urusengero rwabo rwatwitswe n'abashinzwe umutekano kubera ko hari hakekwa ko abayoboke b'itorero bitegura guhangana na polisi. Bahatiye Variste umwe mu bakirisitu b'itorero yari ahari ubwo abashinzwe umutekano bahageraga yemeza ko kuri uru rusengero ariho hicwa abantu benshi ugereranyije n'ahandi hose mu mujyi wa Goma. Ni abantu benshi cyane kuko imbere bari barimo barenga 300 kandi abo bose bamwe basohowe abandi bajyanwa ahantu hatazwi ariko ari benshi barashwe ubwo bageragezaga gusohoka. Abandi batwikirwa muri uru rusengero kuko bahadusanze tukiri mu masengesho ya mu gitondo abo tutarabona kugeza ubu ngubu barenga 200. Benshi muri abo bayoboke bavuga ko batumva ukuntu bagakwiye kubarindira umutekano aribo babanyanyagije mu rufaya rw'amasasu. Nubwo benshi muri bo batizeye ubutabera barasaba umuryango mpuzamahanga kwinjira muri iki kibazo ku buryo bwimbitse ababikoze bakabiryozwa. Ibyo bakoze nibwo bwa mbere twabibona. Twabonye imyigaragambyo myinshi ariko ubu ngubu nibwo twabonye imyigaragambyo imeze itya. Nibafatwe kandi bahanwe rwose kuko abapfuye barenze 100. Ubutumwa mfite nubwo guha ubuyobozi ngo bukurikirane ibi byose birimo kuba kuko turimo gupfa nk'inyamaswa. Ababikoze nibafatwe kandi bahanwe kuko natwe twese bashobora kutwica. Niba ubutabera bwacu bukora neza mu by'ukuri nibakurikirane iki kibazo ababikoze babiryozwe kuko dukeneye kubona bapfuye bahabwa agaciro ubundi bapfuye bazira ubusa.
Espoir Ngarukiye umunyapolitiki wo mu mujyi wa Goma mu ntara ya Kivu ya Ruguru we abona ko umuyobozi w'intara ya Kivu ya Ruguru General Constant Makongba ndetse n'umuyobozi w'umujyi wa Goma aribo bagakwiye kuryozwa ubu bwicanyi.
Umuyobozi w'umujyi ndetse na guverineri bose bari bamenyeshejwe ko ari buze ku imyigaragambyo. Nubwo banze ku imyigaragambyo ikorwa ntabwo bagakwiye kohereza abapolisi n'abasirikare ngo barasaba abaturage. Icyo dusaba ni ukomeya na guverineri bose bakweguzwa ku mirimo yabo kandi bagakurikiranwa n'ubutabera bw'ubwabo kuko barashe abaturage batari bafite imbunda.
Kugeza ubu haracyariho gushidikanya ku mibare nyakuri y'abaguye no gukomerekera muri imyigaragambyo. Gusa nyuma y'uko ubuyobozi bw'intara ya Kivu ya Ruguru butangaje kuwa gatatu ko abantu 7 gusa aribo bayiguyemo, leta ya Kinshasa mu itangazo ryayo yemeje ko kugeza ubu abantu 43 aribo bagaragaye ko bapfuye hagakomereka 57 abandi 158 barimo abayobozi b'itorero Uwezo wa Neno wa Zalendo bakaba bakiri mu maboko y'ubutabera. Gusa imibare iterwa utwatsi na benshi mu babonye uko imyigaragambyo yagenze barimo n'abahagarariye imiryango itabogamiye kuri leta bo bavuga ko uyu mubare ari muke cyane.
Mu itangazo ry'ishyami ryawo ni rishinzwe uburenganzira bwa muntu rivuga ko ribabajwe n'ibyabereye muri imyigaragambyo. Muri iri tangazo onisaba ko hatangizwa iperereza kugira ngo hamenyekane abakoze ubwo bwicanyi bagahanwa nk'uko amategeko abiteganya. Nubwo leta ya Kinshasa ivuga ko bafashwe n'inzego z'umutekano ari 158, oni ivuga ko bagera kuri 222 kandi ko umubare w'abapfuye ushobora kwiyongera. Oni yongeye kwibutsa ko uburenganzira bwa kiremwa muntu bukwiye kubahirizwa yewe no mu gihe hari imyigaragambyo itabangamiye umutekano w'igihugu. Jimmy Shukrani bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Urakoze Jimmy. Mu Burundi, mu nama perezida wa Burundi Evariste Ndayishimiye yagiranye n'abadandaza b'isukari bayikura mu ishyirahamwe Sosumo yarakariye batari bake bamwe muri abo bikika mu kiza bagaca amaboko Abarundi. Inkuru twateguriwe na Desire Hatungimana.
Ikibazo cy'isukari mu Burundi gisigara kananira abahinga. Ku kwezi umunyagihugu ahabwa ibiro bibiri, abafise umuryango munini bakamenyesha ko atanindwi heza ngo ihimare. Iyo ibonetse igugwa amafaranga ibihumbi 300 ku kiro. Abanyagihugu bo mu ntara ya Ngozi baganiriye n'Ijwi rya Amerika bamenyesha ko ikibazo cy'isukari kimaze kubarengera, kuko kenshi bagura kuri magendo ku 500 by'amafaranga y'amarundi canke arenga ku kiro.
Ageze ko bayitanga, ageze bumbana muri kati imwe bayitanze, nyine ugasanga batekeye n'ibiro bidakwiye bibiri. Hano gasanga bayitanga saa tatu y'ijoro, ati byose kugira ngo nk'iyi foromasiyo bayitanga ni ikibazo. Kuri ikibazo cy'isukari kiri ikibazo gihambaye rwose hano mu ntara yacu ya Ngozi.
Mu bisanzwe isukari ntituyironka neza nk'uko bikwiye, n'ugize arayironka ayironka arinze kujya gutonda. Nayo icyerekeye ku isoko ho mu badandaza ntugena ngo ubazeyo n'inusu ngo uyironke. Nicyo gituma ubu byinshi biradupfana, nk'ubufise imanza yari akeneye gukoresha agasukari ku rusera ntidushobora kuronka.
Ibyo bibazo birangwa mu rudandazwa rw'isukari nivyo vyatumye umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye akoranya kuri uno wa kane igitega ku mugwa mukuru wa politike abadandaza barangurira isukari mu ishyirahamwe Sosumo n'ababurumatari barongoye intara zose z'u Burundi. Perezida Ndayishimiye yakariye abo badandaza, anasaba batashoboye kubahiriza ivyo biyemeje gutanga imihoho bataribonerako.
Je mwingire mujyama mukasinzira uzi kuri mu isukari umwene gihugu ariko ararira uri kuri avyumva no kwiradio hose ariko aravuga bari kwa yandika mu message ukumva ko kisinzirira bivemwo atatu shoboye vamo kandi kimuzigitira ku bintu mudashoboye. Umuntu wese ntizigitire ku kintu Imana yamuhaye, kuko aha nta n'umwe adafise impano aho musanga muri mu bintu bitari gwanyu. Nico gituma muri kubikora nabi muri mu bintu bitari gwanyu. Mbega ni hehe nokura amahera ugiye mu isukari uzocugira ucijana hariya ucura nk'ibihera ivyo bihera uzopfa bisiga ku isi.
Umwe muri abadandaza barangurira mu ishyirahamwe Sosumo yamenyesheje umukuru w'igihugu ko abajejwe intwaro bamwe bamwe ari bo batuma urwo rudandazwa rutagenda neza kubera inyungu zabo bwite.
Mwadukariye rwose hano isukari iguye muri Sosumo igana mu ntara ishyitseyo abandi bagomba kuyigira n'abatwara kubera ko ibyo igitoki bamufata mugabo utwaye toni 10 adafatwa. Hari umudandaza ngaha hari adakorera mu ntara cyangwa mu ikomine cyangwa mu izone cyangwa mu tubu, ibyo byose biba abo bose bariko bakora nimba koko bahagarariye abenegihugu. Muraraba rero ko muri izi nzego nazo atabakingira ikibaba abo badandaza.
Intara ya Ngozi ni imwe mu zifise ibibazo byinshi bijyanye n'urudandazwa rw'isukari. Muri iyo ntara itoni 15 ziheruka gutangwa zahawe abadandaza batatu bakorera mu gisagara cya Ngozi ivyo abandi badandaza bafata nk'ikimenyane. Umukuru w'igihugu yasabye buramatari wa Ngozi Emmanuel Ntacasanze ngo amusigurire icyo bivako ikibazo kitabamworoheye.
Isukari mu bisanzwe bayitoye barayitwaye barayitekera mu masashi kubera igisagara cya Ngozi ari kinini. Igisagara cya Ngozi nicyo kirimo le consommateur niyo bamaze gutekera bace bayitanga muri karitsiye. Ijambo rero rimwe uvuze uti izo toni 15 zatwawe n'igisagara cya Ngozi gusa, nanibyo biragoye kuvuga. Twahaye igisagara cya Ngozi gusa.
Inyuma y'izo nyishu za buramatari wa Ngozi, umukuru w'igihugu yamenyesheje ko baburamatari bameze nk'uwa Ngozi ataco bamaze.
Zeno cya ntanga imihoho ndananiwe baburamatari muri ngaha. Amwumvise bya bintu buramatari ari umubyeyi gito uri wawe muhira. Iyo rase yabaye ntoyi mukagura utunyama dukeye tuvuga uti harya imfura gusa.
Abari muri iyo nama bamenyesheje umukuru w'igihugu ko ubukene bw'isukari muri iryo shyirahamwe ryashinzwe mu mwaka w'1984 buva kandi kuri iryo shyirahamwe ridahingura ibikaju uko bikwiye. mukuru w'igihugu yamenyesheje umuyobozi mukuru wa Sosimo ko igihe hazasigara n'igikaje kimwe kidahinguye ibituma umwimbu ugabanuka bigatera ibibazo abanyagihugu azosanga yatanze imihoho. Yasabye kandi baburamatari gushika bakoresha inama uwo wese ari mu rudandazwa rw'isukari ibyo bazoshikiriza bace babimurungikira atana kimwe bakuyemwo. Yasozereye inama yizera ko isukari uko izoboneka kose itegerezwa gusabikanywa n'abanyagihugu atamwana n'ikinono. Mu mwaka w'2022 ushira mwaka w'2023 iryo shirahamwe rimwe rudende rihingura isukari mu Burundi ryahinguye matoni 36,000 n'ibiro 190. Iyo sukari ntihagije kuko uno mwaka isukari iva hanze y'u Burundi kugira isahirize iyihingurwa mu Burundi ingana n'amatoni 15,000 nk'uko bishikirizwa na Aloise Ndayikengurukiye. Uwo muyobozi mukuru wa Sosimo amenyesha ko iyo sukari iva mu bihugu nka Zambia, Malawi na Uganda. Intumbero ya Sosimo ngo nuko wohingura buri mwaka amatoni 60,000 kugira abanyagihugu baronke isukari ku rwego rwifuza. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire, tugaruke ku nkuru yo kuri Gabon. Muri icyo gihugu rero General Brice Oligui Nguema yari umukuru w'umurwi w'abasirikare bajeje gucunga ubuzima bw'umukuru w'igihugu. Yagenywe n'abasirikare batimbagaje ubutegetsi ngo arongore igihugu. Yatangaje ko uwahora ari perezida Ali Bongo yashyizwe mu karuhuko ko mu zabukuru. Itembagazwa ry'ubutegetsi bwa Ali Bongo Ondimba kuwa gatatu w'indwi yaratumye haba imyerekano y'umunezero mu banyagihugu hirya no hino mu gihugu cya Gabon. Inkuru dushikirizwa na Timistocle mu Tijima.
Generali Oligui Nguema aganira n'ikinyamakuru Le Monde yavuze ko Ali Bongo yashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru kandi afite uburenganzira bwe bwose. Yagize ati n'umunyagabo usanzwe nk'undi wese, nta burenganzira yari afite bwo gutegeka manda ya gatatu. Itegeko nshinga ryarahonyowe, amatora ubwayo ntiyari meza. Rero igisirikare cyafashe umwanzuro wo guhindura ibintu, umwanzuro wo kubahiriza inshingano zacyo. Kuva mbere y'irihirwa ry'ubutegetsi ryamaganywe n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika ndetse n'Ubufaransa, iki gihugu cyo muri Afurika yo hagati gikize cyane ku bikomoka kuri peteroli cyari kimaze imyaka 55 gitegekwa n'umuryango wa Bongo. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi ntibahwemye kwamagana imitegekere y'uyu muryango bafataga nk'iy'uruhererekane rwa cyami mu gihugu aho ruswa yabaye icyorezo. Umunsi byose byahindukiye watangiranye n'itangazwa mu ijoro ry'insinzi ya Bwana Bongo mu matora yari yabaye kuwa gatandatu ushize, uza gusozwa n'amatangazo y'abahiritse ubutegetsi kuri televiziyo. Aba batangaje ko bashyizeho ubutegetsi bw'inzibacyuho batavuze igihe buzamara. Ku mugoroba wo kuwa gatatu, umukuru w'igihugu mushya Generali Brice Oligui Nguema wari umuyobozi w'itsinda rishinzwe kurinda umukuru w'igihugu umutwe kabuhariwe mu gisirikare cya Gabo yagizwe ku mugaragaro perezida w'inzibacyuho nyuma yo gutambagizwa n'amagana y'abasirikare bishimira insinzi. Abasirikare bari basubijeho itumanaho rya interineti mu gitondo cyo kuwa gatatu, bategetse gusubira kumvikana no kugaragara mu gihugu kw'ibitangazamakuru nka radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI, za Televiziyo France 24 ndetse na TV5 Monde byari byahagaritswe n'ubutegetsi bwa Bongo ku mugoroba wo kuwa gatandatu ushize. Icyakora barekeyeho umukwabu w'amasaha y'akazi wo guhera saa 12 za mu gitondo kugera saa 12 z'umugoroba. Ibyo bakaba baravuze ko babikoze mu izina ryo kubungabunga ituze n'umutekano. Ikindi kandi n'imipaka y'igihugu iracyafunze. Perezida wahiritswe Bwana Ali Bongo w'imyaka 64 y'amavuko yagaragaye biboneka ko yihebye muri video yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga, aho yumvikana mu rurimi rw'Icyongereza ahamagara inshuti ze zose ku isi gusakuza. Icyakora mu murwa mukuru Libreville cyangwa se ni Port Gentil mu murwa mukuru w'ubucuruzi, ho abaturage bari uruvunganzoka mu mihanda bishimira ibohorwa rya Gabo. Mu gace gatuwe cyane muri Libreville, Caprensieri, umunyamakuru w'ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP, yiboneye abantu babarirwa mu ijana ku kiraro, baba bagenda n'amaguru cyangwa bari mu modoka basakuza ngo Bongo hanze. Mu karuru basuhuzaga ndetse bagakomera amashyi abapolisi bambaye imyambaro yo guhosha imvururu n'amasura yabahishe. Ipor Janti, umurwa mukuru w'ubucuruzi mu gace ka Chatodo gatuwe cyane kandi kiganjemo abatavuga rumwe n'ubutegetsi, abantu babarirwa mu magana bavugije akaruru basakuza ngo Gabo yabohowe. Usmane Manga, umunyamakuru wigenga wavuganye na AFP, yavuze ko bamwe babyinanaga n'abapolisi ndetse n'abasirikare bambaye imyambaro y'akazi. Ali Bongo yari yatorewe kuyobora Gabo mu 2009 nyuma y'urupfu rwa se umubyara Omar Bongo Ondimba, inkingi ya mwamba ya politiki y'Ubufaransa muri Afurika wari umaze imyaka 41 ategeka iki gihugu. Abahiritse ubutegetsi batangaje ko acungiwe iwe hamwe n'umuryango we ndetse n'abaganga be. Umwe mu bahungu be Nureddin Bongo Valentin yatawe muri yombi ashinjwa ubugambanyi bwo mu rwego rwo hejuru. yafunganywe n'abandi bayobozi bo muri presidansi batandatu b'insoresore barimo n'uwari umuyobozi w'ibiro bya Bwana Bongo hamwe n'abayobozi bakuru babiri b'ishyaka PDG rya Bwana Bongo. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse na societe civile bahoraga bashinja abagize iri tsinda ry'insoresore kuba aribo bategetsi nyakuri b'igihugu. Ibyo bakabikomora ku kuba ari Bongo ataragifite imbaraga kubera ibisigisigi byo guturika kw'imitsi yo mu bwonko yagize mu 2018. Ku ruhando mpuzamahanga, ibihugu n'imiryango mpuzamahanga ntibyatinze kugaragaza uko byakiriye iri hirikwa ry'ubutegetsi rindi mu gihugu kibarirwa mu gace ka Afurika gakoresha ururimi rw'Igifaransa. Runi ndetse n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika baryamaganye ndetse basaba abasirikare kudahungabanya ubuzima bwa Bwana Bongo n'abahafi ye. Ubushinwa bwo bwahamagariye kwita ku mutekano wa Ali Bongo. Uburusiya bwo bwagaragaje ko buhangayikishijwe n'ibyabaye. Ni mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabye igisirikare cya Gabo kubungabunga ubutegetsi bwa gisivili. Ubufaransa bwahoze bukoloniza Gabo bwamaganye ihirikwa ry'ubutegetsi ryakozwe n'igisirikare cyo kimwe n'Ubudage bwanakomoje kukunenga kwemewe ku bijyanye n'umucyo ku matora yaherukaga kuba. Ubwongereza nabwo bwakoze nk'ibyo ariko bunemera impungenge zari zagaragajwe ku matora aheruka. Bwana Bongo yahataniraga manda ya gatatu yakuwe ku myaka 7 ishyirwa kuri 5 mu matora yabaye kuwa gatandatu ushize. Na matora yarimo ibyiciro bitatu, ni ukuvuga itora ry'umukuru w'igihugu, iry'abadepite n'iry'abakuru b'intara n'imijyi.
Radio Ijwi y'Amerika unahudutega amatwi mu Jean-Claude Munyandinda atubwire amakuru y'inkino zerekeye shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda. Jean-Claude,
shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda irakomeje. Imikino igeze ku munsi wayo wa gatatu. Uyu munsi wa gatanu hateganyijwe umukino umwe. Uyu mukino urimo guhuza ikipe ya Rayon Sports n'Amagaju FC ku stade yitiriwe Pele Nyamirambo. Watangiye saa 12 z'umugoroba. Ejo kuwa gatandatu hazaba imikino itanu. Kuri stade y'Ingoma mu ntara y'Iburasirazuba, ikipe ya Etoile de l'Est izahura na APR FC. Bugesera FC izakina na Kiyovu Sports kuri stade Bugesera. Ikipe ya Musanze FC izakina na Etoile de l'Est kuri stade Ubworoherane Musanze. AS Kigali na Gasogi United zikazahura kuri stade yitiriwe Pele Nyamirambo. Kuri stade Muganda y'Irubavu hazabera umukino uzahuza Marine FC na Etincelles FC. Ejo ku cyumweru hazaba imikino ibiri. Ikipe ya Muhazi United izakina na Gorilla FC kuri stade y'Ingoma, naho Police FC ikazahura na Mukura Victory Sport kuri stade yitiriwe Pele Nyamirambo. Tunyarukiye mu kino cya basketball, guhera mu kanya saa 3 ikipe ya Rege Basketball Club iraza gushakirana na APR Basketball Club mu mukino wa mbere w'icyiciro cya nyuma cya kamarampaka mu rugendo rwo guhatanira igikombe cya shampiyona uyu mwaka. Uyu mukino urabera muri Beka Arena i Remera. Muri kimwe cya kabiri kirangiza, Reg Basketball Club yakuyemo Espoir Basketball Club, naho APR Basketball Club isezerera Patriot Basketball Club. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Urakoze Jean-Claude Mukanya. Turasozera ibiganiro byacu byo ku isaha, ariko imbere yaho reka tubibutse ingingo nkuru nkuru zari zigize amakuru twabwiye ko runani rukomeye rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Gabon Alternance 2023 kuri uyu munsi wa gatanu bahamagariye amakungu kumvisha abasirikare batembagaje Perezida Ali Bongo muri indwi gusubiza ubutegetsi abasivile. Tuge turabwira ko mu nyamanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Antonio Guterres kuri uyu wa gatanu yagabishije ko amakudeta y'igisirikare atari yo nyishu y'ibibazo biri muri Afurika. Twabwiye kandi ko umugambwe ukomeye utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Zimbabwe watumye ko imyiyerekano uyu munsi. Nshuti mwese, mwaduteze amatwi rero, turabashimiye cyane rwose. Turashimiye kandi na Engineer Peter Handley yadufashe mu buhinga bw'ivyuma, tukaba dushimiye na Loise Bigimana yadufashe kugeranya ibiganiro. Turabashimiye mwese kandi tubifuriza umugoroba n'ijoro ryiza. Mugire amahoro, mutekanirwe mu banyu no mu byanyu.